dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo. Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku kwinjira kw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu muryango wa Afurika ibihugu by'uburasirazuba EAC mu magambo ahinnye. Kwinjira kwa Congo muri uyu muryango bivuze iki? Ikiganiro cy'uyu munsi turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claveri niyo nkuru wagiteguye.
Urakoze cyane Karekezi. Reka tubanze turamutse inshuti n'abakunzi b'i Radio Ijwi ry'Amerika tubifurize n'ikaze muri kino kiganiro. Uyu munsi muri dusangire ijambo nk'uko ubivuze duca hirya no hino yinjira rya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu muryango wa Afurika y'ubuseruko EAC. Kuva kwa gatano itari ku munani z'uko kwezi kwa kane umwaka w'2022 igihugu cya Congo gifise uburenganzira bungana n'ubw'ibindi bihugu mu karere ka Afurika y'ubuseruko kuko president Félix Antoine Tshisekedi yateye umukono ku masezerano n'amategeko agenga umuryango wa EAC. Ni igihugu kigira indwi i Rwanda, y'u Burundi, u Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya na Sudani y'Epfo. Uyu muryango washinzwe ubwa mbere mu mwaka w'1967 warugezwe n'ibihugu bitatu aribyo Uganda, Tanzania na Kenya. Yamara ntibyatebye inyuma y'imyaka 10 muri 77 warasambutse mu mwaka w'1999 ibyo bihugu byarasubiriye kunagura EAC gushika mu mwaka w'2000 aho hashigwaho amasezerano asubira kuwushiraho akawugenga umuryango usubira gukora ukuri kwamye. Mu mwaka w'2007 niho Burundi n'u Rwanda byinjira icese muri EAC mu gihugu cya Sudani y'Epfo cyo cinjiye mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Mu mwaka w'2016 uwo muryango ufise umushinge w'imigenderanire mu by'ubutunzi n'urudandazwa rutagira imbibe aho abadandaza bahanahana ibidandazwa canke bakabijabukana imbibe muri ako karere batarisha amakori n'amatagisi ndetse abanyagihugu bagatembera ataviza barinze gusaba no kuriha. Ibi nivyo vyareheje igihugu cya Congo gisanzwe gihana imbibe n'ibihugu bine mu bigize EAC arivyo Burundi, u Rwanda, Uganda na Tanzania. Igihe ico gihugu cemererwa icese ko kibaye kimwe mu bigize EAC, president Antoine Félix Tshisekedi yaragaragaje kamwemwe afise iruhande y'abagenzi we bari bamutumiye ngo yitabire inama idasanzwe igira 19.
Permettez-moi de vous remercier pour l'accueil si chaleureux que vous avez réservé à la République démocratique du Congo en ce jour.
Ati munkundire ndabashimira cyane ingene mwakiranye igishika igihugu canje na jewe muri uyu muryango wa EAC. Turizeye kuhungukira n'ibijanye no gutumana tumana ko amakuru mu buseruko, mu bumanuko n'uburaruko bwa Congo, kwegereza ubutegetsi abanyagihugu, uruja n'uruza ku mipaka dusangiye, kuduza ubutunzi n'ibindi. Singekeranya ko ubutunzi n'iterambere nabyo nyine bizokwisononora kubera ubu isoko ribaye rinini mu karere, ariko n'ibizokunda mu gihe atamahoro umutekano bihari cyane cyane wacu mu buseruko. Aha rero nakamo kuri twese kuko tubaye umwe. Twizeye kandi ko hazoshyirwaho urwego rujejwe ibyerekeye ubutare n'inzahabu ruzogira icyicaro muri Congo kuko zihari, ariko kuzicukura mu buryo bubereye haracarimo agahaze. Nibaza ko tuzohungukira n'igabanuka ry'amakori n'amatagise ku kivuko cy'Imombasa muri Kenya ni Dar es Salaam muri Tanzania, bigatuma n'ibiciro bigabanuka.
Facilitation de leur mobilité entre nos pays, la réduction des tarifs douaniers pour des marchandises réceptionnées dans les ports de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie.
Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ari na watwara inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC uyu mwaka yaramukeje mu izina ry'abagenzi we.
Congratulations dear brother,
Ati ndagukeje kuri intambwe idasanzwe ushikanye ko igihugu cawe ca Congo mu kucinjiza muri EAC. Ubu abanyagihugu hafi miliyoni 300 bagiye kuba umwe bagenderanire bahanahana ibidandazwa bongere bafashanye mu iterambere. Tubaye umwe nico gituma twifuza akarere gatekanye katagira indyane za politike kuko bibangamira hanini abanyagihugu turongoye. Ibyo tuzobishikako nitwabishiramo ishaka. Congo kije kuduha inguvu kuko tuzoshimikira no ku migenderanire kugira ngo umuhora uve mu buseruko bwa Afrika ugere mu burengero uciye muri Congo. Duteye intambwe idasanzwe muri kano karere teka ndetse no kubanyagihugu turongoye bazohatorera koyoko bagiye nabo nyene kubumwe bagenderanire badandaze bunguke. Ibi nivyo tuba dukwiye gukora nk'abarongozi beza kuko tubwirizwa kuraba kure. Ku izina rya bagenzi banje turakeje Congo kandi turahaye ikaze abakongomani mu muryango wa EAC kanatsinda twari dusangiye byinshi. Twese dushire hamwe dukutse ikivi kugira ngo umuryango wa EAC utere imbere bimwe biboneka. Congo ni igihugu umuryango wari ukeneye cyane kuko turifuza no kubaka umuhora w'indaragi muremure uzova mu buseruko ugashika mu burengero uciye muri Congo. Bamwe mu banyagihugu b'i Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajepfo barashima ko igihugu cyabo cagiye muri EAC yamara makenga ni yose.
Il y aura cette possibilité des échanges, la circulation des biens des personnes qui
twizeye ko azoba guhanahana ibidandazwa abantu bakishira bakizana atankomanzi atanaviza barinze gusaba. Twizeye kandi ko bizogira n'akarusho ku mutekano mu kudufasha kugwanya abagizi ba nabi n'abagwanyi baturuka muri ibyo bihugu. Abasirikare b'ibyo bihugu barigeze kuza kudufasha no muri kahise ariko ubuho rero ko tubaje umwe nibaza ko hazoba akarusho kanini ariko rero tubwirizwa natwe kuhabera magabo tugakora tugakura amaboko mu mpuzu kugira ngo twimbure byinshi dushinge amahinguriro ndetse turonke n'ibyo dushorayo ahandi ho tuzosanga ataco tuhungukiye. Tugwiza akazi kandi tugwize n'ibyo dushora hanze leta ibidufashemo ntitujyohegwe gusa ngo biherere mu majambo. Nivyo mu minsi ya mbere bizotugora ariko nibaza ko tuzohungukira kuko n'abandi barunguka iyo bagiye hamwe.
Au niveau économique, ça va un peu coincer la RDC, mais ça va aussi être bénéfique aux voisins.
Amashami yigenga muri Congo nayo nyene arashima ko imiryango yuguruwe mu karere ariko bagakebura Congo ko co hagabira kugira kihakure inyungu nyinshi. Chantal Fayida atwara rimwe mu mashami aharaniye uburongozi bwiza n'iterambere byitwa mu Giswahili Wema kuri mikro ya mugenzi wacu Philippe Birego w'ikinyamakuru Volcan News.
Une exigence presque naturelle d'être membre de cette organisation sous-régionale parce que quand
novuga ko ari byiza kwinjira mu muryango wagutse nka EAC kuko urakomeye muri Afrika. Erega n'ubundi twari tumeze nkaho turi umwe naho tutari bwemeregwe kuko dusangiye imbibe n'ibihugu bine bya EAC. Byumvikana ko twari dusanzwe tugenderanira neza naho tutarimwo. Ibyo tuzohungukira biruta guhomba haba mu butunzi kwinjiza ibidandazwa biciye ku kivuko cy'Imombasa muri Kenya. Ubu nta makori tuzoharihira y'umurengera nk'abagwiza tunga ibiciro bizogabanuka ababa mu buseruko bwa Congo aha baravyumva cyane kuko tuzohanahana imico n'akaranga ku mipaka abanyeshuri baje kwiga na hariya nta na visa bazosubira kuriha. Kare twariha amadolari 50 mu kwinjira muri Kenya no mu Buganda. Urumva ko ari byiza cyane kuko na pasiporo ya EAC nayo nyine tuzogironka.
Ils avaient l'habitude de payer des frais de visa. Mais là, ça sera supprimé.
Umwihwezo awusangiye na Maitre Dieudonné Bashirayicize nawe nyene akurikiye na hagufi umuryango wa EAC ndetse yabaye n'icegera cy'utwara urunani rw'abashingwamanza muri ako karere East Africa Law Society. Wowe wabona ko hari byinshi bikwiye guhinduka kugira ngo umuryango ushike ku ihangiro wihaye.
Ukwinjira kw'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ni kintu ciza kuko ico gihugu gifise ubutunzi mu bijanye n'amatungo kama byaba iby'ubutare byaba n'ibidukikije biriho bitandukanye ariko kandi niki nubundi butunzi ico gihugu kizanye nabantu muri uno mwaka ico gihugu kikaba kigiye gukwiza abantu hafi miliyoni 107 bakaza kwiyongera ku miliyoni zirenga 170 z'abanyagihugu baba muri mu bihugu byari bimaze kwinjira muri uwo muryango ivyo bikaba bizotuma uwo muryango ubwiye gukora kwibahari zibiri ibahari ya Indiano n'ibahari ya Atlantique hamwe hakomejwe amayira y'imigenderanire urudandazwa rushobora kugenda rutera imbere ubutunzi bukisununura nk'uko byifuzwa kandi bishigwa imbere n'ingingo ya gatanu y'amasezerano yashizeho uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko ico rero ni kimwe n'intumbero ariko umuntu agiye kuraba kuntu haba ingingo ngendegwako z'umuryango nk'ingingo ya gatandatu n'iyindwi bavuga ibintu bashimikira ko kugira ngo umuryango ugende ukomera bitagiye birakosogwa umuntu aravye muri Kongo imyaka iheze hari imigwigwana itagire ingene ingana hatagiye mu nguvu uwo muryango ngo urabe ingene hagaruka amahoro hagaruka umutekano bizogorana gose yuko hagira ikintu kinini nyaca karusho kigiye kuzamo ivyo umuntu abivuga aravye nk'ivyo mu Burundi muri 2015 umuryango wari wavuze yuko udashobora kwemera yuko impunzi ziguma zikwiragira mu gihugu kandi hariho umuryango uyishinze kubahiriza agateka kazi na muntu kubahiriza na demokrasi kugira ngo iterambere rusange rishike ariko mwarabonye yuko kubera inyungu zitandukanye z'ibihugu binabiriya habaye impari naho zo zitagiye habona gosi ikibazo kikibagigwa n'ibiganiro byari byatanguye bikagwa hagati namakenga rero yuko mu gihe hatabaye gushaka kw'ivyo bihugu ngo bishire hasi ukutumvikana rimwe rimwe usanga kuhari bizogorana gosi ko ubwo butunzi buje izo nguvu akarere koheza kagira mu bijanye no kuganira n'amakungu mu bijanye no guhanahana ibidandazwa byotuma ukuzimbwa bisanzwe biba ku masoko mpuzamakungu bitabandanya kuko biba cyane cyane kuko usanga ari igihugu kimwe kitagira inguvu arico kigenda guhangana n'ibyo bihangange biba bigura inyungu nini umuntu yaziga yuko yoboneka izohe zitaboneka kukurumva novuga yuko ivyo vyatumye na Kongo ifise ivyo bintu vyose bihambaye idatera imbere n'ivyo bishobora gutuma no kwinjira kwayo atakarusho bizana aho rero ariko ngira ngo abemereye ico gihugu barabona ingorane gisanganywe nini ngorane nibaza yuko mu karere batisangije kuburyo twibaza ko hakwiye inyishu rusangi mu bijanye no kubumbatira ico no vuga revaler uwo muryango wubakiye ko kugira ngo abanyagihugu muri ako bo mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bashobore kuronka umwimbu uvuye mu kuja hamwe haba mu kureka abantu bagashobora kwidegembya muho muhantu bashaka kuba muhantu bashaka gukorera ivyo rero tukibaza yuko intambwe ni nziza ariko hariho ibikorwa byinshi bihambaye byo kurikira kugira ngo abanyagihugu bashobore kuronka umwimbu huko kuja hamwe
ico bikoze kubandi nk'abafise amakaminuza yinjira rya Kongo risigura vyinshi kuko ari kimwe mu bihugu bikoresha cyane ururimi rw'Igifaransa ruheruka kwemegwa nka rumwe muzikoreshwa muri ako karere iruhande y'Icongereza n'Igiswahili Evariste Ngayimpenda yigisha muri za kaminuza akaba natwara kaminuza yitiriwe ikiyaga ca Tanganyika Université de la Kitanganyika kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Inzizwa rya Kongo rwa mbere bwo rizotuma ibihugu bihereye ku Faransa bibaye bibiri, hanyuma n'abantu bahuriye ku Faransa bagiye kugwira gusumba uko byahora. Bizotuma igifaransa cemegwa kujya kwicongereza kizoba cemewe, bizohindura ibintu byinshi cyane, haba kwijwi ry'Uburundi na Kongo ryumvikana, kuko kare twagenda mu manama kubera icongereza tutakizi cyane, ukavuga utumvikana neza rimwe amakosa cyangwa ugatinya no kuvuga. Rero bizotuma n'abasaba ubuzi boroherwa gusumba uko byari bimeze. Ica kabiri nka twebwe urabona aha mu nyigisho zacu badutegeka kwigisha igiswahili tukoresheje igifaransa n'icongereza, aho hari igiswahili dushobora kubwira bati nimwigishe cyane icongereza, hanyuma bijya bihugu nabyo bivuga icongereza akabwira ati nimwigishe cyane igifaransa, ku buryo igifaransa n'icongereza bizoba bisa n'indimi ziduhuje cyane gusumba uko igiswahili cariko kirabigira. Burundi tuzoba dusa n'igihugu kiri hagati, ruba uruja n'uruza kw'abantu, ruba uruja n'uruza rw'ibintu, nibaza yuko bizoheza bikoroha. Ca kabiri mu Burundi twari dusanzwe ama university atari make afitanye imigenderanire n'ayandi mashuri kaminuza y'Ikongo cyane cyane ayegereye mu ntara za Kivu. Nibaza rero yuko bizoca biheza bikoroha, kumbure n'amafaranga yahora arihishwa akavaho cyangwa akagabanuka, bikazotuma byorohereza abantu byirikiye abafise migambi boja kurangura hino na hariya, haba mu by'indero, haba mu by'amahinguriro, haba mu by'uburimyi, bikazosaba n'umutahe. Tahe rero nawo hari abawifitiye mugabo n'abawufise, ahanini birasaba yuko igihugu cyabo kibafata mu mugongo. Mugabo ivyo rero bisaba yuko haba hariho amategeko akingira abanyamitahe, uburyo jewe ngiye hamwe n'umukongomani atanze uruma nzurumye naho nkagira ubutungane n'itura kandi bworoshe gushikira kandi bugerageza kunyarutsa n'imanza.
Umujyango wa EAC ugezwe n'inkingi zine gukuraho amakori n'amatagisi inyo duaniere vyemejwe mu mwaka w'2025. Inkingi ya kabiri ni soko rusangi marché commun yemejwe mu mwaka w'2010. Ifaranga rimwe inyo monetaire ritarashe kwako co kime na leta zunze ubumwe za EAC, aho ibihugu byose bizotwagwa n'umukuru w'igihugu umwe nkuko bimeze muri leta zunze ubumwe za Amerika Federation Politique. Naho biruko intambamyi ntizibuze kuko hari abadandaza abacidoga ko barihishwa amakori n'amatagisi hamwe hamwe, canke abanyagihugu ntiboroherezwe kuja kuba mu gihugu kimwe canke ikindi bakarinda gusabwa visa yo kuhaba. Ibi biri muri raporo bashinga amateka kaba yase baheruka kugendera abanyagihugu mu bihugu bitandukanye mu mpera z'umwaka uheze. Igihugu gitungwa gatoke ko gikwega amaguru mu kubahiriza amasezerano ya yase ni Tanzania. Prezida w'ico gihugu Samia Suluhu Hassan mu nama iheruka yo kwakira Kongo yavuze ko uburongozi bwiwe bwihaye intumbero yo gukuraho izo nzitizi zose kanatsinda n'icicaro gikuru ca yase kiri yarusha mu gihugu ca Tanzania.
With a long historical relationship with all EAC partner states, DRC
yinjira rya Kongo ni nguvu zikomeye kuri EAC. Turabaye ikanze dufatanye urugamba rw'iterambere, ndazi ko hakiri inzitizi ariko ndizera ko tuzozikuraho kanatsinda n'iterambere ry'umuryango wacu, haba mu kuja bukimbibe guhanana ibidandazwa amaviza n'ibindi byose ni buke buke, ariko ndabijeje ko Tanzania kitazobamana niza mu karere. Ibi tuzobifashanyamwo n'ababijejwe ndetse n'ibiro by'umunyamabanga mukuru, hanyuma abanyafrika y'ubuseruko bishire bizane koko
solidarity within your country as well as to the region.
Ubuganda buvuga ko izo ntambamye zitari zikwiye kubaho, ndetse Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'ico gihugu abisigura yishimikije ko ibihugu bya EAC bisangiye byinshi harimo n'imico na karanga.
What we call DRC now is well known.
Erega nubundi twari bamwe reka ndabatwenze Perezida Kagame agiye irucuru muri Congo yogirisha inama abanyagihugu b'abakongomani baba muri ico gice bakumva neza ivyo ariko aravuga kuko bumva ururimi rwiwe nanje ngiye nkibunia turayaga neza kuko dusangiye ururimi ni nkiwacu Kenya tagiye nawe akavuga igiswahili ni nkuko murumva ko ataco twopfa kuko ivyo dusangiye ari byo byinshi n'ukuri dukureho izo nzitizi hanyuma igihugu bikangure badandaze batera imbere bateze imbere na Afrika yose inyungu ni nyinshi ahubwo ntazo tubona kuko turacasinziriye ndabisubiyemo kwiyunga no kuja hamwe ni byiza cyane abakongomani turabahaje ikaze iwabo
for people who are looking for prosperity because really that is the main issue
Prosperi bazombanza yaserukije Burundi weyongeye koko hakwiriye ko uwo mujyango ufatana munda mu kugwaniriza hamwe abagizi banabi na nyari ya Kongo kirimwo imigwi itari mike y'abagwanyi bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu ntibagiye no guhamagarira impunzi z'abarundi zirenga 2,227 zigisigaye muri uwo mujyango gutahuka
It is vital that we constantly strengthen
Ni ngombwa ko twese duhagurukira rimwe mu kugwanya iterabwoba ubyicanye ndengamipaka n'ibindi tuzokorera hamwe n'uwo moshetsi mushasha ariwe Congo twebwe ubu iwacu na mahoro nico gituma duhamagarira abarundi basigaye mu buhungiro mu bihugu bigize umujyango wa EAC dusangiye ngaha kugaruka mu gihugu c'amavukiro mu miryango yabo kugira ngo dusangire guterera umuganda mu kubaka igihugu cacu na karere muri rusangi
as to the East African community
Ikindi kidindi za iterambere mu kareka yase nkuko vyemezwa n'ibiro vy'umunyamabanga mukuru n'Indiani hagati y'ibihugu bimwe bimwe twokwibutsa ko naho umubano hagati y'u Rwanda n'Ubuganda wasubiye kunaguka imipaka yarimaze imyaka 4 yugaye atarudandazwa rukogwa hagati y'ibyo bihugu bibiri ku rundi ruhande naho hagati y'u Rwanda n'u Burundi imbibe zirugaye hareze imyaka 6 umunyamabanga mukuru wa EAC Peter Matuki abona ko izo ndiyane zisubize inyuma ihangiro umujyango wihaye wo kureka uruja n'uruza rw'abanyagihugu ibidandazwa n'ubuzi muri EAC ku ruhande rwa Congo naho cagiriza u Rwanda Ubuganda no Burundi ko arabagwanye baturuka muri ivyo bihugu bacumbitse mu buseruko bwa Congo canke ko bicigikira intambara muri ico gice aha niho umwe mu batwara amashami yigenga muri Congo Chantal Fayida asaba ko ingendo yohinduka
Les défis, c'est qu'il y a des fortes tensions et même méfiance avec certains pays de la région.
Rabi ntambara mu buseruko bwa Congo harimo ukuboko kw'abanyamahanga kw'abanyarwanda canke abarundi n'abaganda abanyagihugu bagahunga abandi bakicwa ahari tubwirizwa gufatanya tunasabe ko tubana neza kuko ubwicanye ntaho bushikana umutekano muke mu gihugu kimwe wandukira kine nkuko urutoki rimo rugwaye n'ukuboko kose kuba kugwaye nkuko ineza ivuye hamwe izokwira hose rero dufashanye no kwimba inzahabu za Congo mu kinywabi batwiba ubutare bihagarara ibikogwe mu muco kuko hari nibihugu bibanyi bifise amahinguri benze habo kandi atazo byimba zose zivi wacu ariyo twagabire na leti kanure
dans une même organisation normalement idéalement vous êtes censé coopérer plutôt que de se faire la guerre
igisirikare cy'u Burundi kivuga ko atagikogwa na kimwe gifise mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Congo gutyo ko atansiguro nimwe ihari yo tumo basirikare b'abarundi bajayo umushikira nganje wo kwivuna abanse mu Burundi Tribert Mutabazi
ibyo tumaze gishatwe tuzumva ku mbuga ruka nabumenyi cyane kuyandi maradiyo atandukanye akorera yo makungu Icyo twemesha nuko abasirikare cy'u Burundi harimo uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijamo igisirikare cy'u Burundi rero ntabwo kiri muri Repubulika yari intwaro rusange ya Congo kuko igihugu cyacu cya Congo urabizi ko dusanzwe dufitaniye umubano mwiza kandi ngaha ntibaza yuko nta basirikare ba Congo baba baranyuze kuko igisirikare cyo muri Congo dusanzwe dufitanye imigenderanire turavugana turakorana turahura rero ubwo abasirikare b'iwacu ntibabagiye hariya mu gihugu cya Congo hanyuma abasirikare bo mu gihugu cya Congo ngo baheze babyemere mu gihe batuba bagiyeyo hisunzwe amategeko yari gisirikare cy'igihugu gishobora kujya gukorera amakungu birazwi yuko bigenda biciye mu bijyanye haba imigenderanire n'ibitagitaniye n'ibindi bihugu cyane nko mu burere nka yase cyangwa ibindi afurikani cyangwa na sozini kuko mu byumba ahandi cyangwa mu gihe abarundi igihugu kiba cyagiranye amasezerano n'ikindi gihugu kandi iyo bibaye ntibiba mu kigero kuko baba bagenda ahantu habona biraheza bikamenyeshwa.
Naho biruko abatwara amwe mu mashami yigenga akorera mu buseruko bwa Kongo babwiye mugenzi wacu akorerayo ko biboneye abasirikare b'Abarundi muri ico gice ndetse ko batewe umutima uhagaze n'umutekano muke utegwa n'abo basirikare. Jorina Munene ahagarariye amashami yigenga ajejwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira yasiguriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo kw'igisirikare cy'u Burundi kiri mu ntambara n'umuharire de tabara urwanya leta y'Igitega.
Igisirikare cy'Abarundi kije guhinga opozisiyo yabo yitwa ngo niyo tabara barwaniye ayitwa mu masango ya mirwano abaturage bahunze bagenda bamwe imwenda abandi baje mu misozi ya Uvira.
None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Redi Tabara muri iyo misozi?
Bamwe yabo araboneka abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kugwanya abaturage cyangwa abamarimari bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya Redi Tabara. Icyo twasaba abaturage b'iwacu ni uko bativanga mu mirwano y'u Burundi. Ufite imbaraga asinze Burundi.
Raporo y'ishami sa IRGR rihuza ibihugu 11 byo mu karere k'ibiyaga binini yerekana ko ibisirikare by'ibihugu bihana urubibe na Congo byama byagiye muri ico gihugu kugwanya umwansi wavyo kandi ko kenshi biba atamasezerano yanditse ahari hagati ya Congo n'ivyo bihugu no Burundi burimwo. Igihugu cha Congo cinjiye muri EAC ako karere kagizwe n'abanyagihugu hafi miliyoni amajana atatu. Umuryango wa EAC usigaye ukora ku mabahari abiri, Oseya Indien na Oseya Atlantique. Umwe mu migambi EAC ifise ni ukubaka umuhora w'indaragi uva mu buseruko bwa Afrika muri Kenya ugashika mu burengero bwa Afrika uciye muri Congo. Ikindi ni ikoreshwa rya karangamuntu mu kujabuka imbibe umunyagihugu ava mu gihugu kimwe aja mu kindi. Muri ivyo indwi bisigaye bigize EAC. Ibi bikaba bimaze gushikwa ko n'ibihugu bitatu arivyo Rwanda, Uganda na Kenya. Nshuti bakunze bi radio ijwi rya Amerika, nino ngaha duce turangiriza kino kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi. Kuri mikro mwari kumwe na Pierre Clavier Nyonkuru, turabashimiye ko mwaduteze amatwi. Mugira amahoro iwanyu.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru n'abatumire bari kumwe nawe uyu munsi. Namwe nshuti mwatwumvise aho muri hose, nongiye kubashimira kandi namwe mbatumira kujya mutugezaho ibitekerezo n'ibyifuzo ku biganiro twabagezaho hano i Washington. Mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi murakarama.
Tenga mare siri nambara siri nukunda koyo lida call the children be united for the peace and your children's welfare. Enemy of Africa should that be an African onanzi to Africa.